ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa mbere itariki 23 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Nkurikije. Mundwi iheze ishiramu imzaba kugurijejwe agateka kazi na muntu. Human Rights Watch yarashikirije raporo ivuga ko agateka kazi na muntu kifashe nabi mu Burundi. Iyo raporo yavuga ko inzego zijejwe umutekano hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonerakure vyama vyaturubitse vyanyuruje kandi vyishe abantu badashikiye amatora kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro atekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Leta y'u Burundi yarahakanye iyo raporo yongera ivuga ko iryo shirahamwe ryama ryakoreshejwe mu gutangaza makuru avuga ko mu Burundi bica bigacika ngo cyane cyane amaraporo nkayo akaba mu gihe Burundi bwimirije ibihe bikomeye. Mundwi iheze kandi inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rizogenga ukuntu imanza zitohozwa hamwe n'ukuntu zicibwa. Iyo integuro itegeko iraha kandi abajejwe umutekano ubasha bwo gusaka mu ijuru atamutahe bafise. Abajejwe umutekano kandi bazo bafise uburenganzira bwo kuraba amatelefone na ordinateur by'abantu bose bikekwa ko ibyaha. Bazoba kandi bafise uburenganzira bwo gushira mu mazu no mu modoka z'abantu ivyuma bifata amajwi n'amafoto. Leta y'u Burundi ivuga ko izo ngingo zose zifise umugambi wo gutesha ibitero by'iterabwoba. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko izo ngingo zifise intumbero yo kuyobya ukuri hamwe no gutyoza ubwigenge n'umwidegemvyo byo gushikiriza ivyumviro. Yongeye muri indwi nyene yarayirangiye inama nshingamateka yaremeje integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Muri iyo nteguro hakaba harimo ingingo ivuga ko amenyesha amakuru botegerezwa kuba bafise impapuro z'umutsindo muri kaminuza. Nitwo kwibagira kandi n'ihinduka ry'abashikiranganji bamwe bamwe bo muri leta y'u Burundi ryabaye ku munsi wa gatanu. Kuri ibi bintu byose bihambaye byashitse mu ndwi iheze mu Burundi twatumye umushitsi akomeye cyane. Turi kumwe na Gaston Sindimu, vice perezida wa mbere w'Urundi. Mwiriwe neza vice perezida wa mbere w'Urundi Gaston Sindimu.
Mwiriwe Frederic.
Murakomeye?
Turakomeye ngaha mu Burundi n'amahoro.
Yego, tutarinze kubatesha akanya, reka dutangurire kuri raporo yashikijwe. Twariko turavuga n'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch rihanuye agateka kazi na muntu. Raporo ivuga ko hajeje umutekano hamwe na bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure bamaturubitse bakubise bagatoteza kandi bakongera bakica abadashyigikiye amatora kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro. Iyo raporo muyivuga ku iki vice perezida wa mbere w'Urundi?
Nk'uko ubivuze, nk'uko wabitambwiye mu ntangamarara, iryo shyirahamwe murarizi si ubwa mbere mu Burundi rigira ibintu nk'ibyo, kandi si n'ubwa nyuma. Twebwe turabimenyereye nuko abashaka kudindiza amahoro mu Burundi, abashaka gusubiza inyuma umutekano dufise, bama bakoresha iryo shyirahamwe mu gucaka guteranya abacanke abandi. Uno munsi icyo navuga nuko twebwe amahoro n'umutekano ku mbibi zose birafungirewe neza. Cyane cyane twamenyesha yuko dufise igipolisi inyamiramabi. Twaramaze kugenda isi yose ntanu turabona ari inyamiramabi cyangwa abapolisi bakora neza nko ngaha. No kubwira yuko abapolisi bacu bakora bakurikije ubuhinga bwiza, hanyuma ibyo bama bavuga bakwegera ko bagaca bashyiramo n'imbonerakure. Mwazi yuko ingene imbere yuko 2015 bitangura byatanguye uko nyene. Urumva rero ni ya nzira imwe bama bacamwo kugira ngo badurumbanye amahoro n'umutekano. Mugabo twebwe turabamenyereye kuko ni byabo bya misi yose nabo bakorera, hanyuma hakaba hafisemo ibiheba byabo vyama bibabwira kugira ngo ibya politiki byabananiye baca bacisha muri izo nzira zo guhenda abantu, kuzimagiza abantu.
Ariko
nitwovuga ko byera de haraba ashobora kuba habo nk'ubwizi bwa nabi nk'ahandi hose. Icyo mbere ni uko iyi polisi y'u Burundi gihagaze magabo kugira ngo giteshwe abo bose bashaka konona umutekano mu Burundi, abo bose bashobora kuba bafise bafasha abantu bashaka kugira ubwicanyi kugira babwegeke kuri leta y'u Burundi. Ibyo rero turiko turabikora kandi mu minsi mikeyi bazofatwa.
amakuru hari amakuru aho ratangazwa abantu bazimye abantu banyurujwe eka ibiziga byatowe ubwicanyi bwakozwe n'abarya n'abariya haba bamwe mu mbonera kure cyangwa bamwe ba polisi murashaka kutubwira niba hari abantu muri iyo mirwi bamaze gufatwa bagakubitwa nta mugahanga kubera ibyaha bakoze
Nchino kukia niwa ufatuwa, niwa ufatuwa nguko alimboni ya kwechai wa ufatuwa kwa polisi. Genda muri mbuso utandu kanye, uzo sanga huu zemmo awa polisi wagiza makosa, uzo sanga huu zemmo awa anhu, baba mmigamu itandu kanye wagiza makosa, ayo makosa waya koze, niwa itili la umugamu. Uno musilero, nitukovuga yuko, hatari abagizi ba nabi nkuko mu bindi bihugu hari abagizi ba nabi hariho abapfa matongo hari abapfa ico bita regime de compte bagiranira abo bose nuko ikibabaje yabo bose bigizwe bisha byegikwa gatwe ka leta muri bihugu byose byo kwisi abagizi ba nabi barabaho kandi ahaba bicanyi uburyo budatandukanye nico gituma igipolisi kidasiba gusemerera kidasiba kuremesha abanyagihugu kugira ngo bamere magabo abo bose aho babonye babafate
inyuma yaho iyo raporo isohokeye hari ingingo nka leta y'Burundi imaze gufata kugira ngo niba ayo mabi aho raba canke nkuko bivuze ari abantu bamwe yamwe muri iyo mirwi babikora hari ingingo yo bimaze gufatwa kugira ngo nabo nyene bo ari baki bakora ibyo bintu bateshwe bate
ingingo zo zifatwa zifatwa n'ubushikiranganji butandukanye ubushikiranganji bw'umutekano ntacyo butakora ubushikiranganji bw'umutekano buri gushika ku mutumba uski buraba yuko umutekano utekanye neza intwaro yo hagati mu gihugu ntashidakora kugira ngo nako bagasovye kose gashobore kuburizwamo mbere n'abagizi ba nabi barafatwa inacho gituma mwavuze hashobora kuba isakwa giturumbuka bivuye nuko amakuru twaronse arayacanka yandi nuko umenya gusa yuko ico mvugo kubwiye nuko mu Burundi uno munsi amano umutekano bisasagaye kandi nitubona urabye iyo raporo bagize ni raporo bagize mu 2015 cyangwa 14 byose usanga ari bimwe no kuvuga yuko ico twakora cyose kuri bo n'ubusa
kuri iyo sakwa nyene muvuze hari iyo nteguro murabona ko izoshobora kuba nk'itegeko umukuru w'igihugu azohitira kugikomu canke izonza guca mu nama nk'inguzamateka
integuro yo gusaka abantu n'ibisanzwe biri mu migendere mu mibereho y'igipolisi n'isi yose igipolisi igihe kiketse ahantu igihe kibonye hari abantu bashobora guhungabanya umutekano haraba isakwa bisanzwe noneho nawe wabivuze yuko mu mategeko umutumwa batoye nuko igipolisi gishobora kugira icyo bita free perquisition umwanya wose mu gihe abonetse ubugizi bwa nabi bwimonogoje cyane cyane muri za nkozi z'ikibi za karuhariwe
tugarutse kuri ayo matora kamara mpaka umugambwe murimo ipona abadasigana mu mugambwe murimo barashikirije reka aho bahagaze ku matora kamara mpaka abadasigana uyu mugambwe bose bari nyuma iyo ngingo yo gukoresha matora kamara mpaka
icyo nabwiye nuko umugambwe w'asigana ipona ufise ingendo wisangije ukuje inama n'ingingo nabo basangiye kurongora amabanga muri uwo mugambo nicyo gituma kuri uyu wa 2021 inzego z'uyu mugambo zagiye hamwe zirihweza zaca ijya nino iyo bwizo shingiro hanyuma bafata ingingo yo kuzokwemeza iyo bwirizwa shingiro hariho benshi bavugije induru bakavuga ati mbega umugambo wa Skeletona watangiye kwiyamamaza ari udasa ari ukwiyamamaza no gufata ingingo numva bafashe ingingo ningene nihagera kwiyamamaza n'ijambo bazobwira abanyawanyi bawo ibagireye kwiyamamaza kwarubwira ngo baje hamwe bafate ingingo twebwe rero inzego zose zivuye mu ntara zikaza zikemeza ingingo bafashe iyo ngingo ikifata abadasigana bose twebwe rero kubwacu abadasigana bose iyo ngingo niyo bashyigikiye twavuga yuko udashobora kwishyigikira umuntu cyangwa uwundi ashobora kubaho mugabo muri rusange badasigana bose bashyigikiye iyo ngingo kuko yaziva mu nzego z'uyu mugambo
umuntu abyihweje umurengo n'abanyamugambwe baba bahaye amateko abanywanyi babo amatora ageze umuntu ntashobora kugenda agatora uko avyiyumvamwo uko yumva akwiye gutora ihinduka agatora ego canke oya
ibi byasanzwe umugambwe wafashe ingingo munywanyi yiyumva muyo mugambwe akundi uwo mugambwe akurikiza ingingo yafashwe n'umugambwe mugabo hariho abanywanyi bipfa mutima canke abanywanyi bafise izindi ntumbero batubaha umugambwe batubaha inzego z'umugambwe uwo rero yitwa umukontrola agira ibyo ashatse mugabo kubwo badasigana bose bafata ingingo yafashwe n'inzego z'umugambwe kandi ku mugambwe ndakwereka icyo twarakibonye kuva kera
muri raporo nyine ya Human Rights Watch barabavugamwo mwibwe bakavuga ko na mwibwe mwagabishije abantu botora oya kuri iryo bwiriza shingiro aho muhavuga kwi
ibyo ni kinyoma cyambaye ubusa nk'uko twabivuze majambo tumaze kuvuga tumaze kuvuga na hamwe yavuze ngo muzotora iki canke ikindi dusaba imigambwe dusaba amashyirahamwe dusaba abigenga yuko umwe mu wese abirekuriwe n'amategeko kubera yiyandikishije muri wa mugwi byo gucungira amatora azogenda agashikiriza ahagaze umugabo wa senepo nawabigize ku mugaragaro tukasaba n'ibindi migambwe canke abigenga bubigira ku mugaragaro canke hageze ejo ho bukera canke mu minsi iza umukuru w'igihugu azoshikiriza itegeko rirarika abenegihugu kuja kwiyamamaza muri ico gihe rero hari izuba hari amategeko abigenga utora ego canke oya ibyo biva ku mutima canke biva ku ngingo umugambo wose uba wafashe
ndabona dufite ibibazo bitari bike cyane cyane n'ibindi bibazo byerekeye integuro z'amateko yemejwe n'inama nshinga amateka mu Burundi ariko imbere y'uko tuja kuri ibyo bibazo turafite abanywanyi radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri iki gihe Gordien uyu neza
amahoro
muri hehe Gordien
Murundi mu ntara ya Karuzi
Karuzi izina ry'ikirundi ninde
Hakizimana Gordien
Hakizimana ego me murafite ikibazo murafite icyumviro ku bibazo turiko turavuga turiko turavuga cyane cyane kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi tukaba turiko turavuga no ku nteguro integuro y'amateko integuro y'amateko azogenga ukuntu igikorwa cy'ukucimanza no gusaka amateko azogenga hamenyesha makuru aho basabwa ko bashaka kuba bafise umutsindo urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
zamena ngo amani maze umutumye rega mbe gete ko mari fashe gete bisoho amari fashe neza kandi mari fashe na ati kandi mu wacyat mega je bibya shingiro kuva kuri twati hariho abagumye mu mugambi usanga mutari nibyo muhagaze muzotora yego kandi muzotora ose hata no yakane ngatambuga ati cyo cyo muhimana ni yase yose cyo cyo tangaze ya soho leta hamwe ni ari ko akwiye kimwe cyangwa igitanye ya kugira bakiye gutokeza Burundi ko mbona iyo Burundi bufite yete matora igitanye ngo ndabuze ba maraporo cyo kiza cyo yinda po mu de Burundi bufite mu matora niba ati nayo se murakoze
murakoze Hakizimana Gordien nk'ibibazo vya mbere wabajije ni ibibazo nibaza ko vice president wa mbere Burundi yamaze kwishura ariko reka tumuhe ijambo agira icavuze kuri ivyo bibazo mu kibazo cha gatatu mushikirije
ndimuka ivuze twebwe twabivuze amatora iryo shira hamwe rirakoreshwa rirakoreshwa kuko twavuze yuko hariho abakozi bamwe bamwe bamashamwe atandukanye bariririye Burundi kugira ngo babubuze kuja imbere abo rero nje bituma rero hageze iminsi yose hageze ibiringo bikomakomeye mu gihugu baca basohora amatora kugira ngo batere ubwoba abantu kugira ngo mbere n'amakungu bavuga amakungu agume ahanze ijisho igihugu cacu kandi atakintu na kimwe umuntu rero two nakubwiye yuko nta muntu n'umwe azokurikiranwa ngo nuko yavuze ngo atore oya canke ego umuntu wese akazokurikiza amategeko azoba yasose niko nta muntu n'umwe azoronderwa ngo nuko yavuze oya ibyo twabivuze kuva kera kuko ibyinshi ibyo abajije n'ibyo twashikirije tukaba tuhumurije abarundi n'umwe wese mu budasa bwacu umwe wese azotore ico icyo yifuza ikiri ku mutima wiwe na cyane cyane icyo yavuganye n'abanyamugambwe wiwe canke n'abigenga babo
tumi usi nchini mwe se kumi kama wanda nyakumbiza ila diyo hizo ya Amerika tu kumi na Jane Jane mwenye Veneza
mwenye Veneza
mwenye tuende zinaji kilundi
nitwa barandiretse Jane alias Kabizi
barandiretse Etienne Kabizi
Jane alias Kabizi
mrafisi ikibazo mrafisi chimviro
ego ndabanze kuramuca nyakubahwa ikigera cy'amere cy'umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi
arakumva duga ku ijambo
ego ndanamutera intege kubikorwa byiza ariko arakorera igihugu cyacu nawe nyene hanyuma nanje ikintu nagomba mpereko ni nko kumwunganira ariko ikintu nagomba mpereko na cyane cyane ko twimirije amatora amatora guhindura ibyiza shingiro nagomba nzengize cyane inzego z'igipolisi z'igipolisi n'iz'igisirikare n'izigendereza kukuntu bitanga ziganya mu guhagarika icyo icyo ari cyo cyose gituma umutekano w'igihugu uhungabana na cyane ko bimirije akazi kenshi nagomba ndagatere intege ntibacigishwa ivutu n'amaraporo asohogwa n'abantu kumbure no kubakora abacangero hanyuma kwa maraporo nyakuwo mu mpeshamakuru by'ukuri twebwe abenegihugu turayamenyereye muri bene ibi bihe turamenye uko amasohoka agasohoka uko n'icyo gihe gico no tiraka mu kubarundi bene wacu nabwira yuko kumbure batocigwa ivutu ahubwo yene ubwanzi ko boya agaciro gato bene amaraporo uko n'amaraporo ashaka kudusamaza gutyo umwansi ahagomba kogera aho nyene hanyuma nanje icyo no shikara mvuga ahubwo je mvuga ni kumbure itariki irageze niwe bazobona yuko abene gihugu izakozwe zakozwe zipfuzwa harindwe ibwirizwa shingiro bagifuza akaruhu kari hehe nyine icyo baravuze ni yashyizeho konti yashyizeho itegeko imeze yo gushyirira amatora yo guterera amarazo yo gukora amatora ngira ngo nyakuwo mwese makuru ubwo ari murayibona ingene abene gihugu bazitabiriye ku bwinshi babikorana umutima bikunze ahubwo bagera ko bishyigikira n'abandi batarabikora babikore kuko ni ku ntego ya twese ni ku bwigenge bwacu hama ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi gatanu hageze tuzedukore tuze dutore ubwiza shingiro tubihindure hama n'abazungu babakozi bajya hanyu bakunda gushaka kutubera amahitse umugongo babone ko twikukiye ntibazadukandamiza
murakoze
yego hama nanjye gatoya kandi naguma nsezerere ariko mu bisanzwe iri kuraraba abanyapolitike bahunze igihugu cyacu cy'u Burundi urabona hariho abahunze hariho abahungutse n'icyo gihe abaje guhunguka nyenicyo bagiye baratereka muti abahunze atacyo bagira ntibaze ahubwo nabo nyene ntibaze nabo nyene babona ingene abatora azogenda bitegure n'andi azokurikira kuko abako baguhunga niyo bashaka kubandanya gushyira mu kaga igihugu cyacu cy'u Burundi kandi izo twarabisezereye na kirazo bazoshyika kuko ijambo ryanyu rifite umwenegihugu murakoze
Jene murakoze Jene baranditse reka duhere ijambo Thierry muri Veneza
amahoro neza Frederic
amahoro neza murakomeye
yego turashima mundamukirize cyane nyakubahwa umukuru utegera se umukuru w'igihugu
arabumva izina ry'ikirundi ninde Thierry
ni Thierry ni Ahisakiyefi
Thierry duga ku ijambo kibazo cy'imviro
ego nagomba mere gutimvira ubwa mbere ndamushimire cyane kubera si kenshi dukunze kubona ibintu nk'ibi abategetsi bemera kuza kudushikira aho twifuza cyangwa kudusigurira ibyo tutumva rero ndamushimiye cyane hanyuma ndanamukeza kubera ko amabanga ashinzwe n'amabanga ahambaye hanyuma ubwa mbere maze ndamusaba imbabazi mbabarire kumbure sinzi ko nabitahuye nabi harakantu yavuze ngo hari umunywanyi ashobora kuba igipfamutima rino jambo nibaza ko atari ryiza mu rivuzwe n'umuntu w'umutegetsi kandi noneho nta munywanyi w'igipfamutima kubera ibyiyumviro turarekurira kutagira ibyiyumviro bimwe hanyuma muri demokarasi mu by'ukuri birabereye ko kugira ngo hashobore kuba amatora aba hariho ikirere cyiza aba hariho kirima nziza aba hariho umwumvikano abantu bose baba bari hamwe kandi bashobora kuganira ku bintu batumvikana ko none nagoma mumbarize nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cya mbere aravye ikiringo canke ugiye turimo akabona ko hari abantu benshi bahunze bari hanze kandi babanye politiki abona kino giye cyari kibereye yuko ibwirizwa shingiro ritogwa rigasubikwamo hanyuma ari ibintu Frederic Iniwase muri Afrika dupfa gufata gucyo kumbura umuntu atiyumviriye ku banyagihugu cyane ngo arabe tugasanga turiko tubikura hanze kubera bino bintu byo kuja gusaka abanyagihugu mu gihe cy'ijoro ni ibintu menga sivyiza ni ibintu nibaza ko kugira bibe nuko inamashinga amateka iba yabishyigikiye abandi bose bakabishyigikira naho opposition ikabazwa bitwa bibonye muri mu Bufaransa niho twumva etage diligence n'andi ariko je nagomba mumumbarize umutumire ni kiye kintu cyatumye bashobora gushiraho ingingo nk'iyi yo gushobora gusaka abantu ku murango mu gihe cy'ijoro nuko ku murango byari byanse hanyuma ari ikintu yatubwiye ko mu mugambwe wabo mu mugambwe w'ikorana n'ibyo nanakibashimira barakunda gushira hamwe bakaganira ku kinama bakagenda bafite ingingo imwe nagomba mumumbarize imbere y'uko bashira hamwe ama ngo bafate ingingo tukabara yicaye ahantu hamwe baraganira baravuga bati ingingo tuyifashe kubera tubona ko inkuru ikidari nziza mumumbarize rero aravye ibizokurikira cyane kuko ibirizo shingiro bishobora gutogwa hamwe igihe togwa barabona inkuru ikizizokurikira zizoba nziza ku gihugu kubera ko kumbure mukuru yo gashobora kuyitoza cyane niyitoza hanyuma niyitoza nibaza ko kumbure yari yaratwemere ko atazitoza ariko ari kindi nagomba mereze ko Frederic
yego sozera
nagomba kina kintu cy'uko baje gusubiramwo itegeko ry'abanyamakuru nuko kumbure babonye bakaraba yuko ari ibintu bidasemeye kandi byo byari byiza yuko abanyamakuru bagira impapuro z'umutsinda zikomakomeye byo byari byiza kugira tugire intabwenge zikora umwuga byiwumva ariko nagomba ndamwibarije akantu kamwe barigeze biyumvira kuri bano bari basanzwe bakora uno mwuga mbega bo bishobora kudasha bigenda gute hanyuma meze ndamutera kamwe mu byukuri iyo habaye ibintu akaba ano mashyirahamwe mpuzamakungu akagira itavuze ku bintu bitagenda neza igikuru si ukubagwanya aho igikuru ni ukuraba iyo ngorane iriho n'imbiriho ntibatora inyishu
murakoze nanshakiye Thierry reka dusabe vice president wa mbere w'Urundi agire icavuze ku cimbo cashikijwe na Eugene aca abandanya n'ivyo bibazo nka bine bibajijwe n'umushyirahamwe Thierry nanshakiye duga ku ijambo
bo ni waza ko uza kuzanyibukira ivyumviro ibibazo babajije icambere yavuze nuko ibifa mutima canke abantu bitwa bamemuke ndamuke uravye nk'abantu bashobora gufata ingingo yo gusabira ibihano byabo abo nta kundi wo bahamagara nibyo abanyamugambwe umuntu wese arabise uburenganzira bwo gutora icyo ashaka mu gihe ashobora kugaba n'ivyumviro vy'umugambo agafata ibindi ibintu uburenganzira bw'abantu ikino menshi nuko iyo bwizwa shingiro nk'umugambi wacu bwa mbere ni ukubwira yuko ibwizwa rya shingiro ryariho uno munsi nashaka kumenyesha abarundi n'amakungu yuko umugambo wese anayitorona utigeze uritora ntiwigeze uritora kuko iyo bwizwa shingiro byavugwa yuko twavuga yuko bidakurikije amasezerano y'abarundi ni nacyo gituma muribuka yuko mu gihe bakura umushinga nawe Kadege Alphonse kuba ikigacamo cy'umukuru w'igihugu byavuye kuri izo ngingo ubwo uno munsi twebwe twaragiye inama n'ingingo turabyumvikana kandi icyo gituma uno munsi twashigikiye gutora iyo bwizwa shingiro kuko turabona yuko rifitiye akamaro igihugu cyacu ubundi dushobora gutora iyo kintu dafitiye akamaro igihugu cyacu nibaza yuko muri rusange iri ngingo yo kuvuga ngo kuja gusaka ni itegeko ryagiyeho kandi muribuka yuko riheruka gutorwa mu nama shingamateka ni ukuvuga kugira ngo umuntu aje gusaka nuko haba habaye ubugizi bwa nabi bwimonogoje kuko twarabonye muri kahise aho barindira yuko baja gusapuka umuntu mu gatondo ugasanga ahari impene yasigaye ikiziriko kugira rero bajane nanye ariko ntibibuza yuko basaka ku mugatondo arashaka mu gatondo mugabo igihe habaye ingingo yo gusaka mu ijuru kubera ikintu kikomeye twabonye cyane twumvise ibyo turabishika ko atangorana sinzi ko unyibutsa ibindi bibazo yabajije kugira ngo yibyishwe neza kuko ndi mu nzira
ego me hari n'ikibazo yabajije kivuga niba abadasigana bo muri pona barumvikanye kuri iyo ngingo yongeye arabaza kandi ikibazo kivuga ko ubu abantu benshi bari mu buhungiro ari igihe cyiza cyo gukoresha nk'ibwirizwa shingiro
ugambe tukomeje yuko uno munsi nta na rimwe hazokwigira haba igihe cyiza cyo gukoresha ibwirizwa shingiro misi yose igihe rugushikiye kuta utaritegura canke uta utariyuzuza wamuvuga ati yes imana yompa uwundi mwanya twebwe abahunze twifuza kandi twarahamagaye kandi benshi baraje twarahamagaje abarundi bari hanze yuko baja baza bakarifatanya n'abandi barundi kugira ngo bemeze canke bahakane ibyo bwizo shingiro baronse uburenganzira muri bwa nk'ibivuga yuko kujya kwiyandikisha kugira uburenganzira bwo gutora ari nko kugura itike yo kwinjira mu kuraba urukino twarabahamagaye kugira baje kugura iyo tike abashatse baraje ari abandi nabo bari biteze yuko abo nyine ba Women Rights Watch bazobafasha ibwirizwa shingiro rigahagarara abo rero ntibashoboye kuza nibo uno munsi ubona basha bafata makete bakandikira makungu bakandikira bakuru b'ibihugu bahandi mu bindi bihugu nk'uko menga iryo bwiza shingiro n'iryo bakuru b'ibihugu n'iryo mashirahamwe ibwiza shingiro ritogwa na benejo abo rero bandikiye abo bantu nibaza yuko byabagoye kuko amakungu kama tubivuga amakungu azo gufasha kuko wifashije icyo gituma ushaka guhindura ibintu urazi ndari mu gihugu hamukabihindura uri ngaha kuko niyo ntumbero yonyine twafashe kandi tuko turakora ibindi mu mugambo w'asigana iprona tufuge inama n'ingingo uno munsi nokuye yuko umugambo w'asigana iprona wiyubatse kuva hasi gushika hejuru gusumba iyindi myaka nacyo gituma kugira ingingo nk'iyo ifatwe nuko inzego nkuru zishikiriza aho zihagaze abene gihugu arimo uwo mugambwe hanyuma abadasigana nabo nyine ubwabo bakitanganiriza bakavuga inzira tugiye gufata twebwe inzira tugiye gufata ni inzira tubona ko irashe kuko turabona iyo tuja ntituja mu muzimagizo turabona iyo tuja turabona iyo dushaka gushikana abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro abyo rero ni ibintu tuzashobora kumva kumwe n'abandi mugabo twebwe muri iprona tubona ko inzira yonyine irashe nuko duhindurira ibyiza shingiro abarundi bakaja mu nzira iboneke cyanyuma yavuze ngo mbega n'umukuru w'igihugu ngo nashaka kwitoza ubwira kangahe ngo kandi yatwemereye ije muri iryo bwirizwa shingiro niye handitse yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi agiye kwitoza kandi ibyo bibazo ni ibibazo bamwe batambika mu nzira kugira ngo badutege imitego nibazo bamwe batandika mu nzira kugira ngo batujyanishe umukuru w'igihugu atangwa n'umugambwe wiwe umugambwe ni uvuga hageze yuko uzoseruka umugambwe ari nakana naka none yemwe turinze kujyana ku bintu umugambwe atamugambwe n'umwe nicyo kiringo kitarashika abo rero batubwira gutyo nabashaka kudusubiza inyuma kugira ngo tugume twiteze imitego mu nzira kandi ibintu bimeze neza
ikindi kimvira shikije ni icyumviro
cyeke yamenye uko ariyo abavuga bavuga ngo bwiza shingiro ntitore mu minsi heze bari bamaze bise bavuga ngo leta y'u Burundi ni leta atamunyagihugu n'umwe akurikira ni leta ibyo bavuga atanumwa byumva none uno munsi kwiryo bwiza shingiro iritwari ringaho rizotorwa cyangwa rigahakanwa wewe ukaba ushaka ko rihakanwa ni kubera iki utoza kwigisha ngo rihakanwe twebwe turemera ibwiza shi abanyagihugu bazoshira niho tuzoshira mugabo rutumena amatwi burakomeye ngufisa abanywanyi hageze kuja ku rukino abanywanyi ugacuvuga ngo ntibikunda tusaba yuko ahubwo nibahimiriza abanywanyi babo babahe intumbero bashaka twebwe aho abanyanya bazoshira niho leta izoshira
yego me ikindi kibazo n'ikibazo yashikirije kimwe cyo bavuga ko amenyesha makuru asa n'ushigike inyenge ivuga ko bakwiye kuba bafite urupapuro rw'umutsindo ico ni ikibazo dushobora kugaruka ko ariko imbere yaho tafite abandi banyanya bi radio ijwi ya Amerika turi kumwe na Elize muriwe neza
iriwe cyane Frederic
muriwe neza izina gikirundi ndinde Elize
ngenda kuri yo
muri hehe
ndi kuno mwanya ndi Bujumbura
yego
ndaramukije umutumire perezida
narakumva duga ku jambo
yego jewe nagomba kuvuga kuri kiganiro cy'uno munsi nubwo mbona umenga haje mwibwiriza shingiro ariko hanini mwanditse kuri Facebook yuko ariko ari ibyerekeye iby'umutekano Human Rights Watch nyuma yandika
yego ni ibyo bitandukanye
ego ibyibwiriza shingiro sinabura kugenda ndabivuze ko ego abantu benshi bari kuvuga ibyo bintu ibyibwiriza shingiro babiye indi foro navuga yuko bidatangaje kuko turabimenyereye mu Burundi turayimenyereye byama byabaye iyo hegereje amatora sinzi yuko baba bifisemo inyungu ariko iriho kuko nubona uri kurasambo urisamburira ko atanyungu bifisemo ariko nkagomba kubivutsa ati mbega bariko baravuga yuko ibyiza shingiro ubu igomba guhinyanyurwa ko bidakurikije amategeko mbega uyu mutumire nyene icegera cy'umukuru w'igihugu ba konsiliya ba prospere ntahogwamiye bagasatsi boba ari byihebe boba bashaka gushyiraho ibyiza shingiro rizobahitana ikindi nagomba nterere mbwira abo banyepolitike bahunze ujya amatora yageze 2020 hageze yaba byiza baje gutegura amatora kuko urabye neza mbaye nka Jack yigeze kuvuga ati gikurikira no gusambuka ku rugo runani adese urabye neza ibintu byabo ntibigeze bashira hamwe nubwo ba defanda amafuti nuvuga yuko boza mu Burundi abafite ibyo bagigwa bagacirirwa imanza cyangwa bagasaba ikigongwe abatagira ibyo bagigwa nabo bagakina politiki kuko mu kugira ibi byose bazobivemo bumve ko bidegembya ari uko bazitaba amatora ko ingendo bafashe ndibaza ntizigere bashikana hanyuma nka bamwe bakuvuga ku rwego navuga ati rwa gisirikare canke igipolisi ndetse n'imbonerakure nabonye bazivutse ego ahubwo igisirikare cy'Uburundi n'igipolisi gikora sinzi ukuntu gikora kirafise kirashyiramo impuhwe nyinshi navuga ati kigongwe naho ubundi iyo ba uko cyabona inkozi z'ibibi kica kigendana nazo hoba haramaze gushyiraho ibihe bidasanzwe nk'uko mu Bufaransa bihari ariko rero nagomba mvuge nicyumve
yego sozera
aya mabwire y'abantu yego nicyumve amajambo ya Human Rights Watch ahubwo nikigume ku kivi ahubwo gikanure cyane kurenza uko cyakanura kigwanya umwasi natwe abanyagihugu turari inyuma murakoze
murakoze Elize ngenda kuri iyo mukanya turasaba vice president wa mbere agira icavuze kushimvira amashikirije ariko reka tubanze dufate na duhi jambo na Gerard muri neza
Miriwe
muri hega jera
Ayenterere ibujumbura
Zina jikironji ninde
Ndaishime jirani
Ndaishime marafisiki wazo Chiyumbilo
Marafisiki wazo na mkambe nwanja kubara musam ngezi na wali mwarum vili zivi ya Amerika
Ya igu Mwana mtineza
Nasa kamba tu uchoche gerasi mkuru igi hugu hari jambo igete kuvuga ngo igipolisi mu Burundi umutekano ni wose bo umutekano mbega uba ari wose gute ko umutekano uba ari wose gute hamwe ha yuko doza barasaka abantu mu ijoro aho umwanya wari wose biyumviye atari ugushya babifitiye igira kabiri abo abamenyesha makuru bavuga bazorinda kuhabwa kadari uko bafite gitoke ya kaminuza mbese abahora bakoraho bizogenda gute igira gatatu ko bavuga ngo Human Rights Watch ngo iza gukora ari uko habaye igihe kegereje u Burundi begereje amatora none bozokora ryari nyine u Burundi butabaye muri ibyo bihe murakoze
Gerard Ndashimiye reka duhe ijambo vice president wa mbere Burundi agira icyo avuze ku bibazo mushikirije eka n'ibyimbyo byashikirije na Elize ingenda kuri yo munduge ku ijambo
niyoza ko ibibazo byashikirije na Elize nta kinshi ndabivuga ko n'ibihe twamwe tubasigurira kuva kare ikibazo cya Gerard yavuze umutekano igipolisi ngo mbega umutekano umeze gute hariho igipolisi kiza gusaka igi umurimo wo gusaka wa misi yose n'umurimo wa misi yose w'igipolisi nitwovuga hari uwavuze ati mu Bufaransa hariho icyo bita etat d'urgence sinone mugabo uno munsi bakavuga ko mu Bufaransa hari umutekano uno munsi mu Burundi nta etat d'urgence iriho mugabo bakavuga ko nta mutekano uriho ibintu byo gusaka rero ni ibintu bijanye n'amategeko noneho byagiye mu mategeko y'igihugu muri n'amashami y'amategeko arabyemeje nuko igihe abajeje umutekano babonye inkozi z'ikibi cyangwa icyo cyose cyo konona umutekano hako uwo mutekano woba muke cyangwa tukabafata bamaze gukora ibitashobora gukogwa twofuma twihenda tukaja gusaka aho atabintu bimeze nabi biriho mugabo ukafuma wihenda hako bigushikira nuguvuga yuko ufumutegekanya hako uza kwicuza kuta icyo ari gukora ibyo rero bijyanye n'amategeko nta gikorwa na kimwe kiriho ibyerekeye uruhusha nabivuze ko urusha baba rufise kandi barugendana kuko umutekano nta kintu na kimwe gisumba umutekano kuvuga ibintu byose bishobora guhagarara mu kugira ngo amahoro umutekano bigaruke yavuze yasuye kuvuga ikerekeye Human Rights Watch twebwe ibyo twavuze turabifitiye uburenganzira bwo kubivuga kuko twamaze kubibona biramaze kugaragara nta na rimwe tugiye mu bihe bikomeye nk'ibi hadasoka amatangazo yaba n'abanaba cyane cyane ugasanga bayitwaza ngo imbonera kure kuko iryo zina ryitwa imbonera kure barashatse kurishira kurikoresha kugira ngo baronke icyo bita adhesion y'abantu babashigikira nko kumenga imbonera kure umukozi ingozi y'ikibi cyose icyayitwa imbonera kure imigambo yose barakora amakosa kandi bafashwe ntibavuga ko bayafashwe kubera iki canka ikindi twashaka yuko uno munsi niyo nzira tuko turaja mukuru w'igihugu amaze iminsi yigisha abarundi gukunda igihugu ibintu byose no kugira ngo tujabuke tuve mu byadutandukanya mu myaka ihize tuve mu byatuma uburundi busubira mu makuba atagira izina uko imyaka 10 igeze canke iri myaka ibyo rero kugira tubijabuke rero hariho benshi bazovyumva batevye mugabo nuko twebwe uko tumeri nuko dukomeza kwigisha no kwereka abarundi inzira irashe ijana mu mahoro atarinzira ijana mu ngwana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America turi kumwe n'umushitsi vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimbu tufite ubundi munywa nyu iradio ijwi ry'America Faustin mwiwe neza telefone ya Faustin nibaza ko isa ni itakaye reka ijambo Diomede mwiwe neza
mwiwe neza Frederic
mwiwe neza muri hega Diomede
jeni mwisagara cha Bujumbura mu Burundi namwe ndaho cyo Amerika muraho
turaho turakomeye izina
ego na se turashima ngaho mu Burundi atara kavura gusa ego
izina gikirundi
ninde ego ka David Claude Chandere banje kuramutanya kuwa gasese ndimo nandira mu mabuki cyo kwanza
arakumva duka ku ijambo
ego cyo Chandere na chaka nibarije Chandere na ndere ego na chaka nibarije kupirikiye umutekano tute ikambe na chakubaza ni kirekeye abantu bari bamwe ariko bashumba bamwe ariko ashaka guhungabanya umutekano bashaka guhunganya amatora yo muri itariki 15/5 banyakuba amwebwe nk'abo bantu biri bashaka guhungabanya umutekano muri itariki tumba bamwe ari abantu bari kugwa bateze ibihuha none nk'abo bantu mwakora icyo gira murabe ako kazi kamwe kamwe kaguma gateze ibihuha ngo bazozanya amatora kandi tugete ibyo byashingiye tugendera icyo ni cyambe cyakari nacyo kubwanyu nk'abanyepolitiki bamwe bamwe bari kubaremesha ngo ngoma ibyo byashingiye ngo ntibirire nk'abo bamwe bari mu kibandi ariko barashaka ibyo byashingiye ngo ntibitoze mu bantu bari kugira baragaruke mu ruhongore rw'abandi kuko bamwe bari abanyepolitiki bamwe bari kubaravuga ariko barahenda bariko barahenda kuko n'ijambo bariko baravuga usanga rikajyanye n'uburundi bigaruye kugira ibyashingiro nirihe nyange nabo banyepolitiki bari hanze ariko bashaka guhonyanga ibyashingiro murakoze
murakoze Diomede reka tumuhe ijambo agire icyo yishyuye kuri ibyo bibazo mushikirije ibibazo bibiri ikibazo cyereke umutekano reka n'abanyapolitika muduhe ku ijambo
umutekano bashaka guhungabanya umutekano biyumvira muri bo ko bashobora gutovya gutoba amatora turashaka kuremesha abarundi aho bari hose turemesha yuko inzego z'umutekano zifise ibintu mu buryo ku buryo ata muntu n'umwe azoshobora gutoba amatora abo nibyo babatera ubwoba ni bamwe babatera ubwoba kugira ngo muhunge kumwe babigira mu 2015 kuko naco bashoboye kugira ngo umutekano bawudurumbanye iyi nico gituma no munsi inyamiramabi abapolisi birigwa barafata abo boba bari muri uwo mugambi wo gutubaya amatora kuko nta uzoducana umutaru kugira ngo yonone amatora ibyabaye mu 2015 bashatu bamenyesha barundi makungu ko tutazokwigira na gatoyi twihangana ko bisubira kubigira imuri ico gihe ntituzosubira kwirira ko abashaka gutuma umutekano tuzobafata kandi tuzobafata dukurikije amategeko aho rero yorema na ngorane zereke umutekano kuko inzego zibijejwe zirayibona gushika kuri isaha nuwo kwifuza kubigira nazo ronka umwanya wo kubigira ibyerekeye yavuze abantu amazina y'abantu n'uburenganzira bwabo gutora uya n'uburenganzira bwiwe mu gihe ataco yumva mugabo tukasaba yuko twashimira kuko mbere ingendo bafashe bamwe n'abandi ari nziza ingendo yo kuja mu matora hanyuma umuntu agashikiriza icyo yifuza ingendo twararikira n'abandi bose kuza baragira hako gutera gatsinde cyane cyane gufata inzira y'ugutera umudugararo cyangwa guteza ingorane abenegihugu n'ugende ufise abenegihugu uwiyemera yuko abenegihugu bakumva ugende uwigishe hanyuma ubabwire intumbero baza gufata twe turashimira kandi turabona yuko n'ukuri twebwe turabona yuko demokarasi nk'uko abarundi bayifuza mu 2020 izuba yashinze imizi neza cyane rwose mu Burundi.
Yeah, tumiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia. Elia, muri neza? Elia, mwatwumva?
Mwikome ndabumva, mwiriwe neza cyane rwose.
Mwiriwe neza, igira telefone mumvuge cyane. Izina ry'ikirundi ni nde?
Nitwa Sengiyumva Eli.
Sengiyumva, murafite ikibazo cy'icyumviro?
Yego, icyumviro cy'uwanjye. Nimwe n'ikibazo nashaka kubaza uwo munyacyubahiro mbega ibyo bimenyetso by'uko hari abantu bitera bwoba boba bagomba gutera buno burundi byoba hari ibimenyetso byinshi bifatika boba bafise kugira ngo bitegure bakinge hakiri kare ko twahora tucyumva mu bitugu bya kure hama jewe ibyo gusa abantu hari uwo mwanya baba barose wo kuruhuka murakoze
murakoze Elias Ngiyumva rikaje n'ijambo Jimmy kugira ngo vice president wa mbere ave ishura ibyo bibazo icyarimwe Jimmy mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Jimmy
ndi Mayenga
izina ry'ikirundi ni nde
nishimwe
murafite ikibazo cy'iyumviro turi ko tuvuga ku bibazo bitandukanye raporo ya ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi ivuga ko abapolisi bajeje umutekano urwaruka rw'imbona ya kure ruturika rukica badashyigikiye ibyiza shingiro ihindurwa ry'ibyiza shingiro turavuga kandi ku nteguro y'amateko yemejwe n'inyamashyaka y'amateka duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ndetse tunagira mbaze cy'ambere urabona ngo baravuga yuko abajeje umutekano babishoboye ngo baze gutaka mu ijoro tukiyumvira ati mbe nk'umunsi waza gutaka mu ijoro tugasanga hashobora kuboneka n'abandi bantu biyeranije atari abajeje umutekano tukabona baraje kuko urabona ko kare basaba ibya manda dopeizi tugasanga barayisabye ubwo ntibaze bafise bageze ko bashaka bakaza mu ijoro mbere ntihashobora gushika igihe cyaboneka n'igika mu kizi tugasanga baraje gusaka gacaje nabageze ubugizi bwa nabi niba ari ukwira cyangwa kugira ibyo bonoye tugasanga ntibajeje umutekano niba hagira ibyo bonoye basaba umvuga ibyo polisi icyo gihe mugasanga yashobora gushavuga ati aho bajeje gusaka ntabwo tuzi abasaba polisi n'abandi bantu batwe hasi tukanatwinjira mbere ibyo babye noneka icyo gihe baba baje mu ijoro twabibaza ndi ntabwo mvuga ibyo polisi ashobora gushyira ari hakana cyangwa ntabwo aje gusenga abantu bikitse mu gihe ntabwo abaje mu mutekano nyine ashobora gushyira ikindi kibazo nashobora gushaka kubaza isegera cyangwa kimwe kuri gihugu nagenda maze abantu bamaze iminsi banyarutswa bazi ko hari dosiye abaye nta sano ya kera amaze igihe kandi ko Rodrigue Nzeyimana batanze irengero ryiwe none leta y'u Burundi yafite politiki yihe kugira ibyo bintu bihagarike bifuza yuko byageze turabona yuko bavuga ngo nakore ngo baratugenereze muri rusange bakavuga yuko zikora iki mugaje ni bazafata ibyo byose mugabo tukavuga ati mbe none politiki bafise leta ifite kugira izo mbonerakure dushobora kuba tugira ibyo zonona leta ifite ibi bihagarike ibyo niyihe iyo twifuza kumenya kugira tumenye n'ikintu n'imiburibure muri ibi byiza shingiro fasha agiye guhinduka ibyo byo kwigisha woya turamaze kumva hari amakomini avuga ati intara zivuga ati tureka kwigisha woya tugiye mwirukako ukavuga ati niyo politiki irafise politiki tumeye yuko ibyo kwigisha woya cyangwa ibyo kwigisha ikaza kwigisha ukoreka ibifuza izo nshise soje ukuntu bashaka kumutsingira abifuza yo kuba umuco twumvira yuko by'ukuri umuntu ageza kwigisha ati batekanye rwose urumva hari abantu bagira ubwoba ugiye kwigisha ukuntu ngo nzohamwe ukuntu ngo nzohamwe ashaka rero mu kwegera kuko itega kimwe kwegera uko duhumuriza kumura umuntu wageza kwigisha igihe kampanyi ziba yatanguye batabwo bayogira
murakoze jemi nishimwe reka tumusaba atangure ku kibazo cabajijwe na Elia senyo bavuga ko hoba hari ibimenyetso byerekana ko hari abantu bari kwategura itevite abwo kugira ngo bashobore gukinga hanyuma muco muwandanya no kuri izo bibazo muhinyishu jemi nishimwe ndwe kwijambo
yego nkuko Elia baje ati mbega hoba hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko umuntu ashobora guhungabana eka ikimenyetso naho coba ari kimwe twebwe turagikorera ko abajeje umutekano bakagikorera ko kugira ngo barabe yuko kitaba gifise n'ibindi biri inyuma uno munsi rero hariho utumenyetso duke cyane cyane bivuye ku bihuha kuko urazi yuko hatangura ijambo hanyuma ijambo rikashira mu ngiro ibyo ryavuze uno munsi rero nta bimenyetso byinshi borema kandi nuko inzego z'umutekano zishobora kuburizamo uwo ari we wese azo kwifuza kudurumbanya umutekano yavuze Jimmy ati yerekeye gusaka ko hoba hari inkozi z'ibibi zo kwikika mu kiza zikigira nk'inyamera mabi zikaja gusaka kurya byashinzwe n'amategeko ababigize baragasazwe babizi mugabo ibyo mu buhinga bwabo bwa misi yose nuko bafise ubwo buhinga bwo kugira ngo ntihagire uzoza bisusanya ko kugira ngo ntibaje gukora ikibi nibaza kubushiranganya bijejwe byose bufise mu minwe kandi burateguye n'inzira zose zirashobora kugira ngo icyo gikorwa gikogwe mu mwumvikano kandi atangorane zibaye ntihagire abantu rero bagira ngo gusaka byanyeho nikabujya kera bavuga ngo umukwami wamyeho igihe hari ingorane baragira umukwawe uno munsi hari ingorane canke hari umwikeko baragiye baraja gusaka kugira ngo ibintu bibe ahabona nibaza ko atangorane iriyo abantu bamasi iminsi banyuruzwa twibaza yuko kubwa leta ni umubabaro kuko umurundi wese umwe yatswe ubuzima canke anyuruzwe birababaza abarundi ibyo tumaze gutoza nuko benshi muri ibyo biba bivuye ku ngorane bibe bita reglement de compte canke imiryango canke ibyo bapfa ibicanke ibindi bibakanyuruzwa mugasanga rero nkuko musabe muizi iby'umutekano bijejwe leta igihe abo bantu babuze usanga bica bijya ku gatwe ka leta turiko turarondera hariho abo turi kurondera kandi inyamiramabi ziramaze gufata abantu benshi ibyerekeye nshinga nari ntasano canke n'abandi turacatuhuza kugira ngo abo bose bagirirwa n'ibyo bashobore guhana tugararika abarundi bose kugira ngo ejo mukabona haje naka haje iki kugira ngo bafate umuntu bamutware imbere y'amaso y'abantu hakabura n'umwe abura inkuri abura inkuru ivyo no kwijajara tugasaba rero yuko kugira ngo tubihagarike leta ntishobora gushira umupolisi kwibara ryose ku nzu yose tugasaba yuko abarundi buba ijisho ry'abapolisi kugira ngo ikintu kibaye bashobore kumenyesha abapolisi bashobore kumenyesha umudugu wamutwaye hakiri kare ikindi yavuze ati imbone yakore cyo kumena abandi barundi barakora amakosa nuko twosaba katamurundi n'umwe cyane cyane nawe bimbonera ko cyane n'abandi migambo yindi yo gukora ikibi yisunze icyo nyene kuko abimbonera kure abaki yitwaje ibyo kugira ngo yonone umutekano w'igihugu leta izo mwihanganira uko azo bameze kose twabwiye yuko kuga leta umugambo abigenge uwe wese azoba abirikuwe n'amategeko kugira ibere kugira n'amategeko ni ukugira ngo kubera uzoba wiyandikishije muri wa mugwi ujeje amatora hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rizosohoka iyo tegeko rizosohoka ni uko umuntu azoba arenze kubi n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu azoba arenze amategeko uyo azohanwa tugakeza cyane cyane ubushikiranganji bw'inkoramugi y'umugati kuko ubushikiranganji bw'inkoramugi y'umugati nibwo buzogenda buraba yuko ibyo bintu byose byakurikijwe bugaherekeza amatora bugaherekeza mbere n'abo bantu bagiye kwiyamamaza kuko baranditswe abo bantu bagiye kwiyamamaza icyo bazoshaka yuko leta ishobore kubakingira tuzogikora kugira ngo aya matora agende neza twereke n'ababona yuko mu Burundi atahigenda byose bigenda neza tusabye yuko abo bose boja ku kivi
Tukivuga kandi kuri cyo kibazo cha Jimmy Nishimwe yavuze abantu banyuruzwa mu Burundi ntibatogwe cyangwa bakicwa ico ni kibazo gihambaye cyane gose tuhereye kuri uyo muntu ku mushinantahe Nzayimana Rodrigue yanyurujwe mu minsi heze igipolisi kigejeje iryo tohozwa aho ntivyerekana ko abapolisi ntashaka gukora igikorwa cyabo kugira ngo ibintu byashitse mu minsi yaheze bije ahabona abakoze ibara bamenyekana
Egushkuru musacaye ndi cyo police kitubira kuko icyo police kiri kuri ico gikorwa nyacho bituma navuze yuko abapolisi bo nyina cyo bazokwishoboza badafashijwe n'abene gihugu aho uyu mushinga nahe yafatiwe cyane aho twasaba sanze umuduga wiwe ni hafi y'imihana mugabo gatusanga kuri uwo muhana nta muntu azi ni muduga wo amutwaye cyane umuntu amutwaye kera abantu baratabarana tusabye yuko abarundi gusubira bagatabarana kugira ngo bagwanya kabi kera bagatarina mwazi ko bagatarina ko byari bikomeye bazi barusenya nzuri mugabo batujijwe n'iki batujijwe nuko abarundi bagiye hamwe abenegi bagiye hamwe bakabafata bakabatuza twifuza yuko rero abenegihugu igihe habonetse umuntu aje akafata umuntu akamutwara nuko bahaguruka bakamushikana ku nzego ibijejwe hako kumureka ko bamutwara kunyene ivyo ni kibazo cyatubaje baje twese uyo umuyabaga turazinanyi abiyo turazinanyi urumva rero yuko ni umubabaro mugabo tugasaba yuko abene igihugu ufashanya natwe kugira ngo muri leta dushobore kuronka n'itanguriro ryo kugira ngo gitohoza rigende neza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Philbert muri neza
Mwiriwe.
Muri hega Fibea.
Mukirundi.
Izina ari Kirundi ninde?
Manirambona.
Manirambona murafite kibazo, murafite cyumviro.
Oje bwa mbere na kongondaze akabazo.
Yego.
Akabazo nabamhere ko ayo wundi yakaje mugabo ntiyakishuye.
Mhm.
Umpa nkuko ari yabagiye na cyane kongondaze none Habuje bubasha bahaye mu polisi bwo gusaka ataruhusha asake asaka umwanya wose ashatse nk'umubwiye ko bari wundi umuntu w'inkotikiye akaza akinjira mu nzu y'umuntu yambitse mu rugo rw'igipolisi agashaka gukora ibintu kimeze neza kira cyangwa akonona ibindi bintu none ibyo bintu bizoba kandi ko wumva umuntu wese yambaye igipolisi apanda zose ubasha gukumwanya umwe ari ubwo wese atumwemerewe ahajya kwinjira mu kanya hana barutse kuri kiriya cyegeranyo cya Human Rights Watch ye mbona ahubwo ngo hari n'ibyo badashyiramo kubera nubonye ko icyegera cy'umukuru w'igihugu bavuye ko mu minsi yaje hari n'umushingamateka yakurikiwe abaturage ko nakanya bashinzwe cyangwa cyangwa ko yakwiswe no kugaruka ndamwe kutege imbere nawe mu mashini wate sari mu kumwe n'izera abarundi baraca kumuraba ariko sinzi ko abantu baba barahanywe n'ibyo arizo mbere bo batahanywe n'umva yuko gukingira kikiba abantu abonye nene batuma ayo maraporo yose aba inkoteye burundi kagoma wose ishusho mbi hama yewe ibyo bya polisi n'imbonera kure byo aba abanyagihugu barazibone mugabo ngo banonge ko abajejwe ntaho nabo ko hari nka video cyane nabonye ku ikintu n'umuntu kuri WhatsApp ntabwo amatari b'intara ya Makamba rimwe n'ishyana n'abanyagihugu agenda aravuga ngo abatora ngo kiyaze ngo ujye ukayishaza mu amajambo nk'ayo ari umuntu akize intwara rero guha mu cyangwa gihugu naho bari hari ingorane atavuga ibintu nk'ibyo mu igaragara abantu bose bakamufotora iki afite rakwishi yose n'itoye nagomba ace ampa
ishu
nimba ari ibintu bashyigikiye cyangwa n'uwo mutegetsi namba ashobora kubihanirwa
ego murakoze Philbert Manirambona reka duhe n'ijambo kandi Moses imbere y'uko dufata inosa mu kanya Moses muri neza
yego miriwe cyane
izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi niyo nkuru
duga ku ijambo unyarutse akanya kagiye ikibazo cy'umviro
yego me iyo ni kibazo gutaya mu nibyumviro hariyo ibintu bikunze kuvugwa n'abantu batari muri leta bakanga nk'umuntu yazimiye rimwe na rimwe dufate abantu sanga banirujwe kazamana imbere kwa zari yaza batwaye mugabo gasanga wagenda ku matoho gasanga batwawe nabandi bantu batazi n'indi migitazi rero je bintu bawakuye kuzabarangiranda kugira matoho imbere kwa kwa bonde na kureza batwaye hariho nk'abantu bigeze kunyurujwa kugicumi na rimwe gihanga abantu banyurujwe muni mabavu yuko barikuwa ni mizikazi muka ukambe babu yuko wa niri jini mboni wakure muka urumba kujirinu nikabari jizani mwabu chafu za humo kambu mburi kubute jesi nga guveni mabavu wako wale chafu za jina kani chani ikini kina kumbate mwusiki za kato honya mwo kuteje kure wako tegwa nina masinga mateka yo kweme lako hawa po risi wa shwago na mwuzi waka sakamu mwono kanaka uko nate mwunye no kumbari mwuzi ki po risi nga chako nizina ki wanda nga genda mwuzi kwa friksi kuyisaka ugasanga babuze ngo ni umupolisi kandi ntari umupolisi w'igihugu ahubwo hategeza kuba ikintu kana kumutega umupolisi ategeza kwitwaza imbere yuko agenda gusaka inzu kwa Moses imbere ko agenda kwasaka aho hantu kuko nk'ubu ntiyazi umupolisi kuwusaka jyewe nimba yaba yanyumvise ko ikintu ata rupapuro rumuhe uburenganzira bwo kuza kumusaka imba zo ari mu ijoro iyo gifite uburenganzira bwo hano kumugurira ko yinjira mu nzu kuko nshobora kumufata nk'igisuma
murakoze niyo nkuru bonzeza reka dusabe bisereza wa mbere agiye cyavuze kujya ashikije na Fiber Manirambona na niyo nkuru Moses Manirambona yabaje akabazo cyake ba police eka nico kibazo nyene niyo nkuru yaje kubaza yabaje kandi no nzire ko mushiga mateka yoba yarakwiswe na video ya Buramatari Makamba muzi ku jambo amajambo inyishungu ngufi cyane gose kuhira ndabona kandi
kagiye okay, yuko bwa mbere badaha uburenganzira cyangwa ubasha umupolisi baha uburenganzira inzego z'umutekano kandi inzego z'umutekano uko zikora ziba zabiteguye nuko gusakera bahora barindira yuko buca mugabo uburi bazoyendera ko buca kugira ngo basake inkozi kibi nivyo nyine icakabi
ndumva telefoni sanigiye reka dusubire turonde vice president wa mbere Burundi Gaston Simon ndumva telefone yiye ariko reka mbafata n'ikibazo cha Innocent kugira ngo niyagaruka ashobore kucana we amunyishu Innocent muri weneza Innocent
yego
murafise ikibazo cyumviro ndashaka ikibazo cyane kugira tukibaze vice president wa mbere Burundi umutumire wacu mu kiganiro muri sanga duga ku ijambo ikibazo mukanye gatoye cyane gose umwanya wagiye
Eko ni chiyo zero ndabona kiminota isira genda.
Yego.
Aba nkasa babonya politike bari hanze bandika ijandiko ngo igirizo yashingiro rihagarike. Ahubwo nibareke baje bategurure amatora ya DNR 20. Igirizo yashingiro cyo tubona ko amatora yegereje cyo ntiyose bakuhagarara. Ama nkasa ba benshi bavuze ko cyaki bazo cyitwa ko cyakibazo cyitwa kwa nico ahubwo bakwiye guhinyanya kujya bavuze yuko Ibato taka ngona ma telefone n'umuntu wese azoba afite kita kibazo cyenda buna kirate ya makenga
yego me
ahubwo niko yabake mu mihana bo babitetse ikibazo cy'ama telefone bakaciyo ta kubera mireshi bafite nk'ama telefone n'ibosho baho kuyataka yote ngo bayahite kandi baramwe barabe n'ibirimo
yego me
murakitika yanacho niba tikabo bari hanze batwereka kuduhenda bonza batutesha n'umwanya yabaze ti cyitegure amatora ya 2022
murakoze ino sa ku cyumviro mushikirije reka duhe ijambo vice president wa mbere Burundi ndabona telefone yasubiye gukora abandanye ku nyishyo ariko atanga ku byashikirijwe na Moses ni inkuru ku makinga Moses ni inkuru na Fiber mudube ku ijambo ino sa wewe yari kuvuga ko abanyapolitike bari hanze bakwikuza amatora akabandanye duga ku ijambo mu kanya gato murafite nk'umuntu umwe n'icyo
Boloko ijekeye umukushinga mateka kumiski yo kwitwara hanyuma tukamufasha kugira ngo icyo gikorwa kirangoke. Ibyerekeye ibyo yabonye kuri WhatsApp kose akwa Jacob Vinci nitwoja kwishura ku bya WhatsApp icyo meya nuko yorema leta y'u Burundi iri kumwe na bene gihugu atakizoza kuri uyu mutekano wa bene gihugu izokwemera. Undi yasabye yavuze ati gusakwa imbonera kure twabivuze ibyo imbonera kure n'igitwazo ntihagire usiba kuvuga ni mu mbonera kure ashobora kuba abagizi banabi nkuko abashugizi banabi ashobora kuba mu bantu nico bituma mbere n'umugambwe wa imigambwe yose itandukanye twosaba yuko imigambwe yo kwigisha abanywanyi babo kubahiriza agati y'akazi na muntu kuwo ari we wese na cyane cyane abo badasangiye imigambwe mu nyuma hari wavuze ibyerekeye gusaka mu matelefoni cyangwa mu mayama yama ordinate nuko sabarundi bose bazosakwa kandi ntasakwa barundi bose asakwa wowe se yikeswe
ndabona
iyo bakwikeshe bashobora gusaka kugira ngo barabe amatohoza ko hari cyo yoshikako
bise
kwishura muri byo bashikije byose
bise wa mbere w'Burundi bise president wa mbere w'Burundi Gaston Sidimwo ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ne radio ijwi rya Amerika naho mufite amanga menshi turatya kamu kandi abandi bategetse nawo nyene bazohore baza mu kiganiro dusangira ijambo turashimiye abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bashikije byo byabo ibibazo byabo turabashimiye namwe nshuti mwese mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.